Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Dabara mkije wakunzi mwese bakadio inzamba katika weno ngera handaba hanikaze murano makuru mkirundi kwa batugure kundo musi wakane tulugene kerezo jandwi nzero mwaka wimbiru na mirongi ni alimge ayotu kwa batoro kaneje na yaha gaze kungo nguru nguru zikulikire umunyororo w'imyaka mirongi biri n'umwe nico gihano sentari sura mwimanza ya Gitega yarayiciriye Eme Irambo naherutse gufata n'ukiziga cy'umuntu yakubitiwe mu kabari we abandi batatu mubo basangiye icaha bakaba baciriwe umunyororo wo guherayo. Bamwe mu barimyi bashorera ibifungurwa mu isoko nkuru y'Imuyinga bavuye mu yandi makomine agize iyo ntara baridoga ko bashitse muri komine ya Muyinga basabwa kuriha amatagisi y'ibyimbugwa bashoye kandi baba babiriye makomine wabo ivyo bavuga ko binyuranye n'amategeko. Ekiza cha COVID-19 carakoze kubadandaza abarundi bahungiye mu ikambi y'Imunzi y'Imahamani mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ugo ruhombo bakaruharura ku bice 10% by'umwimbu bahora baronka mugenzi wacu Odasi n'imbonara za kubitwiganira muri ano makuru ahagarowe mu yunga bw'ivyuma na Todomini Manirambo na mukanya amakuru mwidonito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kwa ikaze murano makuru. Eme Irambo naherutse gufata n'ukiziga cy'umuntu yakubitiwe mu kabari we mu ntara ya Gitega yarayakiri umunyororo wo gufungwa imyaka 21 na senari subiramo imanza ya Gitega wasanzwe ari cegera cy'urongoye imona yakoreza umugambi senede FDD yari yarengutse ari kumwe n'abandi bantu batanu basangiye icyaha batatu senari kaba yabaciriye umunyororo wo guherayo tubibaze Parfait Mudasigana.
Mugisata mana byacha sentare isura mu imanza ya Gitega icyariho cy'umushikiriza manza mukuru w'iyo sentare yaraneguye kuri wa gatatu urubanza rwari rwaciriwe Eme Irambona kwa 2008 kigarama umwaka uheze nk'uko amakuru dukura mu bacamanza bo ngaho mu ntara ya Gitega abivuga. Umushikiriza manza yaneguye ibihano byaciriwe Eme Irambona aho yavuze ko bidafite ifatiro bivanye n'icyaha yakoze. Umushikiriza manza akaba yemeje ko urubanza yaciriwe kwa 2008 kigarama ruteye isoni kandi rudakurikije amategeko mu gihe yagiriwe n'icyaha cyo kimwe n'abagenzi we cyo kwica umuntu babiteguye. Isoko rya Radio Inzamba muri sentare subiramo imanza ya Gitega rikabandanya rivuga ko abantu bane bagiriwe n'icyaha cyo gukubita gukomeretsa no kugandagura Ezekiel Ndayisenga kwa 2026 kigarama umwaka uheze. Ayo makuru akavuga ko umupolisi yacungera ubuzima bwa Eme Irambona ariwe agira gatanu muri abo bagandaguye Ezekiel Ndayisenga yagiriwe nawe icyaha cyo kuba atatabaye akaba yaciriwe urubanza rwo gufungwa umwaka umwe. Sentari suramwo imanza ya Gitega ikaba yaciriye kandi Eme Irambona imyaka 21 yo gupfungwa kubera yagiriwe icyaha cyo gushaka guta ikiziga mu ruzi ruvyironza. Aya makuru abandanya avuga ko abantu batatu harimwo muramu wa Eme Irambona baciriwe gufungwa ubuzima bwabo bwose uwundi agira gatandatu mubagiriwe n'icyaha akaba yaciriwe gufungwa amezi atandatu. Isoko ryacu mu ntara ya Gitega rikavuga ko abaciriwe gufungwa ubuzima bwabo bwose hamwe na Eme Irambona bazoriha indishi y'akababaro ku muryango wa Ezekiel Ndayisenga amafaranga arenga miliyoni 5 z'amarundi. Tubirutse ko abo baciriwe urubanza bari kumwe na Eme Irambona ari uwitwa Salix Celestin hamwe na Medico baciriwe gufungwa ubuzima bwa bwose uwitwa Sedwine gufungwa amezi atandatu hamwe n'umupolisi Didier gufungwa umwaka umwe bose bakaba bagiriwe icyaha cyo kugandagura umusore Ezekiel Ndayisenga kwa 2008 kigarama umwaka uheze.
Parfait Mudasigana tumukengurukire aho nyene mu ntara ya Gitega muri komine Mutaho ku mutumba Muyange havugwa mugabo yarayishe umugore wiwe n'umwana akoresheje isuka wagirizwa icyaha akaba yafashwe akaba arindiriye urubanza gukibiriraho nkuko amakuru ava muri parke y'intara ya Gitega abivuga. kwa na makuru kwa wa teguriye bamwe mubarimyi bashorera ibifungurwa mu isoko nkuru y'Muyinga bavuye mu yandi makomine y'intara ya Muyinga ari hafi y'umugwa mukuru w'iyo ntara baridoga ko bashitse muri komine ya Muyinga basabwa kuriha amatagisi y'ivyimburwa bashoye kandi baba babiriye makomine wabo abo barimyi ni batahura ingene barishwa amatagisi abiri kandi amategeko ategekanya itagisi rimwe rudende ku muntu ashoye ibifungurwa akuye mu itongo iwe ni muri twateguriwe na Emmanuel Ndayishimiye.
Bo barimyi bashoye ibitoke ibijumbu cyane imyumbati muri komine ya Muyinga bamenyesha ko bishuzwa amatagisi inshuro zibiri kandi itegeko ritunganya amatagisi atozwa amakomine ritegekanya ko umuntu ashoye ibifungurwa akuye mu itongo iwe atanga tagisi inshuro imwe gusa. Abandi bashikiriza myidogo nk'iyo y'abarimyi n'abadandaza b'amakara bava muri komine ya Gitaramuka mu ntara ya Karusi n'abandi bo makomine ya Gasogwe na Buhinyuza ntara ya Muyinga umufuko umwe wa makara ngo bakaba bawurihira amafaranga 2000 kugira bawurenganye ushike mu isoko kandi ngo bategerezwa kuriha 1000 gusa. Iyo nyifato y'abatoza amatagisi inshuro zibiri ituma igiciro cy'ibiribwa kiduga nk'uko bamwe mu baguzi babishikiriza abarimyi cyangwa abadandaza amakara bagasaba ko musitaneri wa Muyinga yo intumbero itomoye abo batoza kori kugira ababa batanze imbugu mu makomine iwabo ntibasubire kwakwa ayandi bageze muri komine ya Muyinga.
Emmanuel Ndayishimiye na nyene tumukengurukire abantu baba bamajana ne baridoga ko bataronkeje amafaranga bari bemerewe bakaba bagize amatohoza muri nyakanga mu mwaka wa 2019 kubijanye n'abana baheba ishure ariko ngo fondation niyo ngabo yari yabatumye ico gikorwa niyabahaye ibyo yabemereye userukira iyo shyirahamwe gitaho ibyo kwigisha abana batishoboye wewe yemeza ko ibyo yabemereye byose babihawe. Francine Kanyange
abagize ico gikorwa cyo kuva kuwa gatandatu gushika kuwa 2019 bangana 385 basaba iryo shirahamwe ry'abakoresheje kubasubiza amahera 150,000 umwe wese bakoresheje mu kwiyunguruza nk'uko ryari ryavyemeye
mu gukora muntu arayafata amatakede class wenyine yihe amafaranga yiwe aradidoko akazagaze inzira zibasabane sibaze duha nafata aho yaje gukora class twarindiriye bakura heri nakinyiri tutumye abarasa mu ntara bakagira yuko nabo bagiye bakabaza bakagira yuko twarindira kandi mbwa amaso yaje mu nzu rero utumwe bagize n'abatisha kuri mesaje kwinjira kugira ngo baza ngo wabukore projekti warimo.
Dr Jean-Marie Niyongabo arongoye iryo shirihamwe wewe yemeza ko amafaranga bategerezwa kuronka yose yayabahaye
le fait de déplacement de trois de déplacement tukabaha 15,000 ama tuje tubase tinira abako itangura ama dine cm tukazibaha après to abadetere kya muntara nibo twayaha kugana abo bace bayaha abo bakoresha mu makomine para pe twaganye inama n'abaserukira batubye yuko amafaranga bayabahaye.
Jean-Marie Niyongabo avuga ko agiye gusubira gukoranya byihuta abari baserukira abandi mu ntara kugira ngo ico kibazo gitore inyishu ariko abo bagize ico gikorwa bobo babona ko iyo nyishu yatanze ariyo kwikurayo kuko ngo arazi ko atayo bararunswa.
Francine Kanyange. Kuri uyu wa kane hatunganijwe ikibazo ku banyeshuri baherutse guheza igisata cy'amashuri yisumbuye mu mashuri y'akarorero abazoba batoye ico kibazo bazoca bashigwa mu bisata vya kaminuza y'u Burundi bifatwa nk'ibisata vy'akarorero. Umushikiranganji w'indero Gaspard Banyankimbona arasigura igituma batunganije ico kibazo.
Bwa mbere gutunganya ibibazo by'abanyeshuri bagomba kwinjira mu bisata bimwe bimwe byo muri kaminuza ariko novuga nti uyu mwaka ntibidasanzwe kubera ko bihuriranye n'umugambi wa leta w'amashuri y'akarorero aho abaramuwe ubwa mbere muri ayo mashuri y'akarorero baramutse bazokwinjira ubwa mbere muri kaminuza. Iyo wigishije umuntu uramubaza hanyuma umubajije uba ukeneye kumenya ukuntu barushanije mu gukora uyu mugambi rero novuga nti ukurira uriya mugambi w'amashuri ya Karorero ni hava iho novuga kamino za Karorero kwa kamino za zose matakwa li za Karorero aliko tuwa hise mgo ibisata tuiti vya Karorero ibizo ibisata lero ni vyo tugomba yuko mugihugu joja mgo incha abge enge nyenshi tufise mugihugu ahalero tuliko tulayungurura kugilango tumenye abobanu kazo za kiki gihugu kazo shingirako kuko tukite zekura wanyene bazo wavize ibizo ibisata uyumonsi tuisi vya Karorero hanyuma kugihugu naho nuko ibisata vya Karorero hivi vyo buganga hivi vyo ulimni hivi vyo uhinga ekembele ni hivi vyo haruro mifatiku wako mugufati ngingo igihugu kizo hungu kila mugihe abazoba babikora bazoba rabantu kuko binchavu genge
umusikiranganji Gaspari Banyankimbona avuga kandi ko atawogira makenga ko mu gukoresha canke mwitogwa giki kibazo hoba hajamwo akamwana wa mama n'ubunyenetse umutegamatswe
abatora iki kibazo bagitora bugaranye kandi n'uyu munsi aho bari barugaranye nta numwe asohoka ikibazo kiza cugaye mu masandugu imfunguruzo abajejwa amasante nibo babironswa bakabyugurura ku mugaragaro na bene kugikora babona abamenyesha makuru babona no ngaha mwabonye uko ari jewe nabyuguruye mubona turagerageza bishoboka kandi gushika kuri uyu munsi twarabishoboye nta kamwana wa mama kavugwa muri ibi bibazo dutunganye
Icho kibazo rero kaba cyakorewe mu bibanza bitandukanye bigera kuri bitandatu bikwiragiye hirya no hino mu gihugu n'abanyeshuri bose bakoze icyo kibazo kaba barenga 1,800 tuva mu gisata kijanye n'indero mukanya tonaliza makuru twabateguriye mu bijanye n'intwaro ibereye
uburyo bwo kwirinda coronavirus mu bibanza bifungirwamo abantu Gushira muri ivyo bibanza ivyankenerwa vyose byo kwikingira coronavirus. Uhimiriza abafungwa gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira coronavirus. Kwambara agafukamunwa no gupima abafungwa bashasha bibitegeko. Kwama hakogwa ibipimo ku bafungwa bose. Iyo naho habonetse abandi uyu mugera wa corona batandukanye n'abandi. Guhagarika urujya n'uruza rukogwa mu bibanza bifungirwamo abantu. Kubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu agenga abafungwa na cyane cyane uburenganzira bwo kwivuza
Ako na kamo ka radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
Abakozi bishyirahamwe Regidezosi abakozi ba Regidezosi bo bonyene boshigwa ko amakosa kungene iryo shyirahamwe rihagaze uno munsi Uwe n'umwihwezo wa Fosteni Kumana umuhinga mu by'ubutunzi kubwiwe ngo no kwihweza neza uruhara rw'abafise ububasha bose kuri iryo shyirahamwe harimo n'inzego zo hejuru muri leta Fosteni Kumana ati hari inzego atakini zashiriweho atari ukwerekana hakiri kare ingorane nk'izo akanegura rero ko zitigeze zibikora reka dukurikire uwo muhinga mu bijanye n'ubutunzi
uburongozi bw'amashyirahamwe hagazarijigezo na Unatel harimo ubuyobozi bukuru harimo umugana ujya guhe gushingwa faru conseil d'administration hariho ubushikiranganji twita ministere do titere ministere do titere kandi muri ajya amashyirahamwe murazi ko hariho ingingo zimwe zimwe nka directeur general cha umuyobozi urashobora gufata ugwe gushingwa nta rutabyemeye cyane na ministere vye gitabyemeye ngo bije no muri leta no muri za conseil de ministre uburongozi bwa mashira hamwe burabirwa mu kumice myinshi yose deje kuvuga hari n'ikindi nuko twa tuvuga tuti leta irafite ego izize kuzagira kurikirana kumwaka nyina mashira hamwe yatunganijwe yagira aho bibikabonwa kare inyingo zikazirafatwa kare ari faranga ryayo byose n'ibyo bugenzuzi bukuru bwa leta za cour de compte amaraporo ziba zarasohoye kuri aya mashira hamwe abari hehe kubera izo nzego zihembwa zigakoresha ukozi bwa leta mugabo ntitubona amaraporo yoza arasohoka yaza twereka ati hajya burya rya faranga riko ritunganywa nabi reka twamire ingingo zifatwa hakiri kare nka rigide zo harigeze kuba na audite yo mu 13 mengo aho batari impanuro zimwe zimwe haje n'amabiro yo hanze umengo bakavuga ati gisata cy'amazi cyo tanukanya n'icy'amatara ntibakoresheje igihe ibiciro byigeze guca biduga mu urabona zari byasabwe byinshi ntibyagiye mu nyo hanyuma izo ngorane rero zamazivuga muri izi zizo ati amadeni n'izindi zifitiwe na leta nonageze he ko twama tubonwa na mamiliyari na mamiliyari maketi yagiye ahantu ahantu mu myaka iheze hari ibyo kuvuga yuko umwe nka nk'ubutakara kubera ibyo byuma vya kera izo nsinga za kera abatunganya amashyirahamwe kuva kera ko batari bagenye byo kugira amortisma kugira bashobore kuzisubirimo byo se n'imitegeza kurabwa umuco ukaboneka twari tumenye ukuri neza kuri ibyo bintu
Uwarero mwiwezo umuhinga mwiju utunzi fosendi kumana uje mwenyumaya humu kurigu geva isi naishimie yege tama kosa yose kubakozi bishirahamu ye rejidezo kwa yavu zekwa wakozi yo wava wakagira wose barimu watu mjoshirahamu ye rigira aho yugara agasawa kubose wakwirukanwa imbere gusozera ano makuru nene yabwiye mu ncama keki za cha covid 19 cyarakoze kubadanda za barundi badandariza mu ikambi y'impunzi mahama ni mu gihugu cy'u Rwanda abavuga ko bahombye ku rugero rw'ibice 10% by'inyungu bahora baronka ivyo ngo bikibonekeza cyane cyane mu bacuruza ibinyobwa kuko abakiriya batagiterama umviriza umwe muri abo bacuruza mubare aratwiganira ingene vyifashe
isanze kuva ku bite kimicyeri tanguye yarahinduye ikintu kinene nya kubijyana n'icyuzo twahora dukora ingaruka nyamukuru nuko nta mafaranga nyetse kibona mu gihe umuntu atabona bakiriya nkuko bikwiye nta mafaranga ubu kibona iyo umukiriya giye hano mizo akatangiza kimeze nk'igaragara n'ishiba mu kwaha nimba ari nk'akabare nashobora kuva mu hafi ntirambe ko ntabona uwo bakiramana ruvate nk'akarero rudandaza inzoga guhabwa dana ikinyobwa muhira utwara kimwe cyangwa bibiri mu byo bose muganira bashobora kunywa kamwe bateguye kamwe amaronko muganira ukanywa kandi ka kabiri n'umburo ugasanga cyakiya bimaze kugwira n'ubundi aboneye kugira ngo aganire n'abandi naho mbye ibintu byinshi kubera icyo gihe narigeze kubara mu mezi atatu yonyine n'abandi ndiko ndigeze ibihumbi 500 ariko ubu ngubu mu mezi nk'atatu nzanga honoje no kwinjiza sanga ni nko mu 250 byo 250 nabyo bikagaruka kaje cyampa hamwe aho gusa cyakora gusa umuntu aguma hagaze ntaduga na manuka cyo twasaba mu bino minsi ya covid 19 nuko ifuko bahora bagira mu minsi ishize bari batanda amafaranga y'ingoboka ku badandaza bamwe bamwe hanyuma nyene bakaraba nyene n'ubundi niba bikenewe kubera nimuti kiwandaje cyo mu kindi gihombo iryo shyirahamwe ryishinze ku gutanga iyo ngoboka rikongera gatanya ingoboka kuri bamwe bamwe nyine kandi kanabafasha
ni kuri no nkuru ivugwa rero mikambi y'impunzi y'imahama mu gihugu cy'u Rwanda cyo dusuzera ko amakuru tukutabashiriza kuri uno munsi wa kane fate kano kanya ndabakengurukire mwese mwariko muradukurikira shimira bagenza jean mu ruganda bafashe kuyatorokanya Theodomine Maninambona ni bari mu bihinga bw'ivyuma ndamukengurukiye ano makuru mwariko mwashikizwa na Jean Bertrand ndakuriyo nkaba ndabifurije kuranirwa muri hose na butaha.